Kenneth Bwire, uwe na Jumatatu tulivu.
Tashime komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse ntuti muzindukanye natwe kuri mikomere kumwe na Joe Diane ni nahazonge kwashikiriza makuru twafitiye muri kano kanya tukahera kuyagezweho ijyanino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, turahera kuyavugwa ku gihugu cy'u Rwanda. Abacamanza ba sentare ntahinyuzwa i Londres mu Bwongereza kuri uyu wa mbere niho bafata ingingo nimba umugambi wa leta y'Ubwongereza wo kurungika mu Rwanda basaba ubuhungiro byemewe n'amategeko. Ni mu gihe umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza w'iki gihe Rishi Sunak i dosiye ishobora kuzohungabanya kazoza kiwe ka politike bivanye n'ubwinshi bwa yimukira barushiriza kwisuka muri ico gihugu baje mu mato mato mato. Amasezerano yasinywe mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka, Ubwongereza utegekanya kurungika mu Rwanda ibihumbi by'abimukira bashikira ku nkengera z'amazi yabwo batubahirije amategeko. Indege yari itegekanijwe gutwara umugwi wa mbere wabo bimukira yarahagaritswe ku munota wa nyuma bivuye kuri sentare ya Buraya yubahiriza agateka kazi na muntu. Mu nyuma sentare ntahinyuzwa i Londres mu Bwongereza biba ngombwa ko ica ifata mu minwe iki kibazo. Ikibazo cy'abimukira kandi ishyirahamwe mpuzamakungu ni kuri uyu w'Imana ejo niho ryahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abimukira. Ono yibuka uruhara rw'amamiliyoni amajana y'abimukira nuko bahuye n'ibibazo mu kuva mu bihugu byabo bajya kurondera ubuzima bwiza. Uyu mwaka uwo munsi uhimbajwe mu gihe ibihugu bya Buraya byugara imiryango ku mpunzi n'abimukira bava muri Afghanistan, ubuseruko bwo hagati na Afrika bibandanya byiyongera. Ni mu gihe kandi abimukira bamuka muri Amerika yo hagati bagerageza kujabuka urubibe rwo mu manuko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika barushiriza kwiyongera. Naye ku mugabane wa Afrika, igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyavuze ko cyakoze ibitero bibiri by'indege ku bagwanyi ba Al-Shabaab muri leta ya Hirshabelle muri icyo gihugu. Ibyo bitero byahitanye abagwanyi 15 ba Al-Shabaab. Mu itangazo cyashikirije igisirikare cya Amerika kiri ku mugabane wa Afrika, AFRICOM, kivuga ko ibyo bitero cyabikoze mu magenekerezo ya 14 na 17 uyu kwezi, uku kwezi kw'12 mu micungararo y'igisagara cya Adare kiri ku nkengera z'ibahari. Ibitero byasabwe na leta ya Somalia kandi byakunze kubwo gukorera hamwe n'igisirikare cya leta. Igisirikare cya Amerika kuri uyu mugabane cyavuze ko ata musivile yakomeretse canke ngo asige ubuzima muri ibyo bitero.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nayo mu Bwongereza kandi abasirikare bagira ku 2,200 nibo bagiye gusahiriza bumwe mu buzi bwahora bukogwa n'abatwara amamodoka ya ruseha baniha hamwe n'abapolisi bacungera imbibe muri ico gihugu. Leta y'Ubwongereza yatangaje aya makuru mu gihe abapolisi bacungera imbibe bari muri yegeregere. Abatwara za ruseha baniha nabo bagabisha kuzohagarika akazi ku matariki ya 21 n'iya 28 uku kwezi nyene kw'12. Iyo migwi yabahagaritse akazije guhambya abaforoma bahagaritse ku munsi wa kane, bikaba bitekanijwe ko bakora iyindi yegeregere kuri uyu wa kabiri wejo w'indwi. Mu bandi bagabisha guhagarika akazi mu Bwongereza harimo abakorera mu gisata cy'ukunguruza abantu n'ibintu. Iyo migwi yose ikabisaba kongegwa imishahara. Nayo muri Ekleziya Katolika, Papa Francisco yarasohoye ibanga ryo ku munsi w'Imana avuga ko yatanze ugwete rwo gutanga imihoho mu gihe yoshikirwa n'ibibazo by'amagara make. Mu kiganiro yahaye ikimenyeshamakuru cyo muri Espagne, ABC yavuze ko iryo kete yaryanditse inyuma yaho atorewe muri ayo mabanga mu 2013. Yavuze kandi ko yahaye ugo rwandiko umukardinale yari hico gihe yarajejwe imigenderanire i Vatikano, kandi agakeka ko uhari muri iki gihe nawe azokurikiza ayo mabwiriza. Papa Francisco ubu ashikanye azoshikana imyaka 86 ku munsi wa gatandatu nyene w'indwi, aheruka kubagwa urura ruto kandi amazi amezi afise ibibazo ku mavi.
Washington, Ijwi rya Amerika.
N'abategetsi ba Iraki bariko batunga urutoki muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu kuba ari wo wakoze igitero cyo ku munsi w'Imana cishe abapolisi 9 mu ntara ya Kirkuk iri mu buraruko bw'icyo gihugu. Mu yavugwa mu makuru y'inkino, inkino zo guhiganirwa igikombe cy'isi zari zimaze ukwezi zibera muri Katari ejo ku munsi w'Imana niho zarangira. Argentine niyo yaraye itahukanye igikombe mu gutsinda Ubufaransa ibitsindo 4-2, ariko barinze gutera za penalty. Iminota 90 yahariwe urukino rw'umupira w'amaguru yarangiye izo ekipe zibiri zinganije 2-2. Mu nyuma bongewe iyindi minota 30 nayo irangira banganije igitsindo 1-1. Mu kubadadanura byabaye ngombwa ko binjira mu gutera za penaliti. Argentine ica ironka amahigwe yo gutsinda penaliti 4. Ubufaransa bwinjiza penaliti 2. Igikombe kiba kirinjiye muri Argentine ya Lionel Messi.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza. N'ayandi nibutse abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri website akaburungu radio yacu vowa.com. Nongereye ndabashimire ko mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi. Muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda, tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'Ijwi rya Amerika. Ingingo zigize igice cya kabiri cano makuru. Mu Rwanda, abakora umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu mu karere ka Rubavu bagiriza igipolisi cyo mu ibarabara ibiturire birengeje urugero.
Hari n'uwigeze azarambwira ati nudatanga amafaranga ngo ugure demaraje ntuzabona peri, kandi uwo munsi yabimbwiye n'ubundi ndashya barambwira ngo ngo uratsinze
nayiye nk'ishuro zigera mu 8. Nuko se ntazi moto nyine nta kantu mba natanga.
Aba ni bamwe mu bemeza ko bakoze ko na ruswa begeka kuri polisi yo mu ibarabara mu gihugu cy'u Rwanda. Ico polisi ku rwego rw'igihugu igona kuri iki kibazo. Muracumva handi hato mu hafi ya maradiyo yanyu. Nongere ndabahe ikaze na mwaramutse nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Duhere kuri iyo nkuru narinche ku masonga mukanya. Mu gihugu cy'u Rwanda, bakorera umwuga wo gutwara abantu n'ibintu mu karere ka Rubavu batunga gatoki polisi y'u Rwanda ishami ryo mu ibarabara bayagiriza ruswa isaba kubarondera impusha zibemerera gutwara ivyuma bitandukanye vyo mu ibarabara. Umunyamakuru wacu Gloria Twishime yagendeye bamwe muri bo adutegurira ino nkuru irambuye.
Mu kiganiro Ijwi rya Amerika ryagiranye n'abantu batandukanye cyane batwara ibinyabiziga mu karere ka Rubavu, batubwiye ko bigoye gutsindira uruhushya rwo gutwara mu Rwanda. Bavuga ko polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda ari naryo rikoresha ibizamini ribananiza. Hafi ya bose mu bo twavuganye ntibabura kwemeza ibyo polisi bakorera biba biganisha ku kubaka ruswa. Aba bakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto mu karere ka Rubavu bavuga ibyababayeho mu bihe bitandukanye.
Nimvuga ngo uburyo babishyira mu bikorwa bakora wumve ko nyine na karuswa kaba karimo ariko gatuma ubizi atagira icyo abona, ahubwo utabizi akaba aribwo uyibona. Ubizi ntayibona, ahubwo utabizi akaba ari uyibona. Kandi narabibonye inshuro nyinshi kuri demaraje, hari n'uwigeze azarambwira ati nudatanga amafaranga ngo ugure demaraje ntuzabona peri kandi uwo munsi yabimbwiye n'ubundi ndashya barambwiye ngo uratsinze
iyo utatanze akantu ntabwo wabona perime hano wayikura hese
bambwira bigenda bite babasaba amafaranga
oya none se yaza akayagusaba ntabwo yaza akayagusaba aba hariho abakomisiyoneri babo Rubavu birazwi n'ibintu bizwi nta kintu na kimwe tutazi no kuvuga ngo ahangaha iyo udafite akantu ubuse nayiye nk'inshuro zigera mu munani nuko se ntazi moto nuko nyiza ariko nyine nuko nyine nta kantu mba natanze
uretse abemereye radio ijwi rya Amerika ko bisaba gutanga ruswa kugira ngo bahabone impushya zo gutwara ibinyabiziga uyu duhimbye mugabo ntabura kugaruka ku mubare w'amafaranga kuwashaka urushye rwo gutwara ibinyabiziga kubera bikibabereye ihurizo rikomeye abakorera Rubavu bemeza ko bibasunikira kujya kugura impushya mu gihugu gituranyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo
hano ushobora kugura Perime ni 300,000, circulation ni 100, demarrage ni 100, ikona ni 100. Ubwo rero itsinza kimwe uwishyura bibiri. Ubwo ni gutyo nyine bikora hano tu. Aha irubavu hano irubavu irazwi. Uyijanishije ugashyira wenda hari nko kuyijana. 60 na ni nkongomani, 40 ni nyarwanda. Kubera iki? Kubona perime ya hano muri rubavu biragoye.
Uko ba
Jefti nyarwanda ariko nayibonye se niyushya kuye nabanje gukoresha nakoresheje inkongomani imyaka 3 inkongomani bifite imyaka 5 inyarwanda rero n'uvangwa nyinde abari Burundi ariko nyine kugeranya ibone nabanje kwiyuha kuye
ashingiye ku ncuro byamusabye kugira ngo abashe kubona urushyi rwo gutwara ibinyabiziga ku rwego B uyu nawe duhimbye sindiheba ntiyibuka umubare w'amafaranga yashoye mu ngendo rwo gutsindira uruhushya rwo gutwara ni nyuma yo gutsindwa ku nshuro ya 8
amafaranga ewe ni menshi cyane none se kwinjira mu modoka byonyine nibura circulation rimwe abari 3,000 urumva rero kugira byonyine iyo ufashe ukwezi ko kwiga ntubura gutakaza nk'100,000 uri kwiga imodoka matize circulation n'ibindi none rero wafata ekizame ugasanga ibizami byose bigutwaye nk'150,000 cyangwa se 40,000 nawe tekereza none uratsinzwe warakoresheje nk'iry'5 utsinzwe bwa kabiri iry'5 utsinzwe bwa gatatu iry'5 kandi uko utanga amafaranga niko n'akazi kaba gapfa kubera ko ntago uri gukora iyo wagiye mu kizamini iyo wagiye mu myitozo urumva rero bari amafaranga menshi pe kubura gihe nta nubwo nashobora kubara ayo nakoresheje ko natsinzwe kenshi
tuvugana na polisi y'u Rwanda kuri iki kibazo CP Jean Bosco Kabera uvugira urwego ahakana icyafatwa nk'amananiza yose kubashaka gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga mu Rwanda gusa umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yemera ko hari intenge za ruswa zigenda zigaragara kuri bamwe mu bapolisi bakanabihanirwa agakomeza kuburira n'abandi bashobora kugerageza kurya ruswa
abapolisi ubundi barabizi twabibutsa yuko nyine ruswa itemewe muri polisi kandi uyifatanywe cyangwa uyiketsweho ahabwa ibihano bikomeye ni ukubibutsa kubera ko barabizi dufite amategeko asobanutse dufite n'amabwiriza agenga disipurine y'abapolisi ibyo byose biragaragara hano abapolisi bihanganira ruswa ku buryo n'uwatekereza ko hari icyo ingamba zafashwe abona hari icyo ashobora kuba yashakisha uburyo agikoresha bumva ko yabafite ikibazo gikomeye cyane twakwitera ibyago n'ibibazo
ku rundi ruhande abavuga ko bikibabera ingorabahizi mu gukorera impushya zo gutwara ntibabura gutanga ibyifuzo kuba bireba
nk'umuri Kongo ho birazwi ko perime yaho ni $100 uratuma nk'utuma ikintu mu isoko bakagenda bakakikuzanira bakayikuzanira nta kibazo atari ibintu bigoranye nicyo cyifuzo ngiyewe numva nageza kuri leta noneho leta wenda hari ikatworohereza mu buryo bwo gukorera perime ariko nyine hatajemo nyine ayo mananeza yo kuvuga ngo nani naho habonekamo amaruswa niba ukoze rimwe kabiri gatatu kane gatanu karindwi umunani sibyo ni gute umuntu yaza akakubwira ngo ngiyewe mfite ukuntu urabona iri ya perime niba ufite amafaranga mfite ukuntu urayabona nawe wayatanga ukabona iyo perime niyo mpamvu batanga amaruswa niyo mpamvu amaruswa abonekamo cyane araboneka ntabwo ari ukubeshya hano muri Rubavu
kuri iyi ngingo umuvugizi wa polisi y'u Rwanda akavuga ko nta wagombye kujya mu bizamini byo gutwara asa n'ugerageza amahirwe aho kubanza kwiga
niga amategeko ni inyungu zabo nabo basangiye umuhanda niga gutwara ibinyabiziga neza ni inyungu zabo nabo batangiye umuhanda ariko noneho n'ukubunga kubunga bunga ubuzima bwabo n'ubw'abantu. Icyo korohereza ni ukuborohereza kwiyandikisha ni ukubohereza gukora ariko ntawe polisi zakorera ibyo babyumve. Ni bige rero bihagije nibafata umwanya wabo bamenye amategeko bamenya ibyapa bamenye ibimenyetso byo mu muhanda bamenye uburyo bwo kugendamo nibarangize higa ibinyabiziga bafata igihe.
Ijwi rya Amerika ntiryabashije gukora iperereza ryimbitse kandi ryigenga ngo rimenye umubare wa nyawo w'abakoresha impushya zo gutwara ibinyabiziga baraziguze muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Gusa biroroshye kubona umubare utari muto w'abakoresha izo mpushya muri Rubavu, hagasigara kumenya inzira banyuramo bazibona nubwo banyirubwite bemeza ko bazigura. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda nawe yatubwiye ko bigoye kumenya umubare w'abatunze izo mpushya mu bihugu by'amahanga kuko nta tegeko ko urutunze aba agomba kwibaruza ngo abe yamenyekana. Icyegeranyo ngaruka mwaka cy'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda iherutse gushyira ahagaragara polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda yongeye kuza ku mwanya wa kabiri mu nzego zamunzwe na ruswa ku kigero cya 8%. Kwisongara urwego rw'abikorera ku kigero cy'icumi ku ijana. Uwo muryango uvuga ko mu myaka icumi ishize inzego zigenda zigaragara ko zamunzwe na ruswa zidahinduka. Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda ntigibura kuri urwo rutonde mu myanya ya mbere mu zamunzwe na ruswa. Umuvugizi wa polisi akavuga ko icyegeranyo nk'iki kibafasha kongera gusesengura bakareba ahari icyuho bakarushaho gukaza ingamba. Ubuyobozi bukuru bwa polisi y'u Rwanda kandi nyuma y'ikigeranyo cyagaragaje ko uru rwego rwamunzwe na ruswa mu cyumweru gishize bwatangaje ko hari abapolisi bagera kuri 500 bazirukanwa mu kazi. Abo buvuga ko benshi muri bo bazira ibyaha bya ruswa n'indi myitwarire idahwitse irimo ubusinzi. Ibyegeranyo binyuranye bishyira u Rwanda mu bihugu bitihanganira ruswa. Kugeza ubu rufata umwanya 49 ku isi n'amanota 53 mu guhangana na ruswa, rukaza ku mwanya wa 5 ku mugabane wa Afurika mu gihe ruri ku isonga mu karere k'ibiyaga bigari na Afurika y'Iburasirazuba mu guhangana na ruswa. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, burengerazuba bw'u Rwanda.
Gloria Tuyishime, tugukengurukire. Mu gihugu cy'u Burundi, umurwi w'igihugu jeje kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi Sever mu funyapfunyo ugiye gushira habona icegeranyo cerekana mabi uvuga ko yabaye muri ico gihugu hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1885 n'igihumbi kimwe n'amajana 1972. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Ero Juri Kaneza i Nairobi muri Kenya.
Umukuru w'umurwi Severe yavuze ho gasana kabanga yibiye amenyesha makuru n'abakomiseri b'uwo murwi bari mu nyigisho kugera ku munsi wa gatandatu w'iyindwi ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega. Izo nyigisho zerekana hanini ukuntu ubwicanyi ndengakamere, ubwicanyi butagira izina hamwe niho nyabwoko bitegurwa. Zizotangwa n'abahinga b'Abarundi cyane cyane baganisha ku mabi yo mu mwaka w'igihumbi 1972 aho ubwicanyi bw'uwo mwaka bwahitanye ibihumbi n'ibihumbi by'abahutu mu Burundi nk'uko amatohoza yakozwe n'inzego z'igihugu na mpuzamakungu kana. Umukuru wa Sever asanga imbere y'uko ubwo bwicanyi buba harabaye ibindi bintu bitari bike byaganishije kuri bwo n'ivyo umurwe wiwe watohoje ko Pierre Claver ndayicari
ndabivuga buke kubera ntaragira kutubwira inzego uyu mwaka icyegeranyo kizosohora kizovuga ibyo twatohoje byabaye mu Burundi kuva igihumbi kimwe amajana munani na 85 tuduge duce ku Badagi bari mu Burundi, duce ku Babiligi bari mu Burundi, turaba intwaro y'icami ngene yigenjeje, turaba abantu baje kwihigisha ijambo ry'Imana ngene yigenjeje, le missionnaire, twongere tuduge, turaba ibyatugoye mu myaka 63, 65, 96, 71 kubera tubifatanya n'ibyo twavuze umwaka uheze.
Yasubiye kwemeza nk'uko yabibwiye inama nkenguzamateka n'inshingamateka umwaka uheze ko ubwicanyi bw'72 ariho nyabwoko ryakorewe Abahutu.
Uno munsi tukididinganya turavuga iho nyabwoko ryakorewe Abahutu mu Burundi, tukavuga crime contre l'humanité, ubwicanyi budasanzwe bwakorewe Abahutu mu Burundi mu gihugu cyose.
Ariko President Ndayishimiye mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka yatangaje ko hataragera ko ubwo bwicanyi bwitwa ihonyabwoko. Yarasiguye icyatumye leta ibangira.
hari haba cyabaza bati none ko severe yamaze kuvuga ngo byirindwe na kabiri ngo niho nyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta tatakivuga hari haba ngo leta avuga n'ingoga uraraba none igihugu cyongo kiki none tuzoza turafata kamanyuma uburongozi bucyavuga ko muzaha kamanyu reka do ya barafise igikorwa batumwe n'itegeko ico gihurongozi bw'igihugu buzoheza rero gakiri ico cegeranyo buke bwiga ingene bugikoze mugo no munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka chamu gakorerako tuzaruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere
ivyashikirijwe na kizigenza w'abarundi ivyaranyuze Terence Mushano umunyamabanga mukuru wa Genocide Cirimoso ishira hamwe rihane inyungu z'inkehwa z'abatutsi rikagwanya ivyumviro vya genocide ku isi
yakebuye iba severe siba n'izindi nzego zemeza ivyo byaha bakuye kuvyitondera mugabo kugira bigende neza na leta yo kwikora kuri oni bayitinyira iki
na Gervais Nibigira umwe mwaserukira amashirahamwe yigenga akorera hanze y'igihugu akaba n'umucika cumu mu bwicanyi bwo 93 bwakurikiye yicwa rya president Melchior Ndadaye arashima ijambo rya president Ndayishimiye avuga ko ritanga umwizero mwinshi ku bwiyunge bw'abarundi
hakenewe ko haba humvikana akaba winyanyura cyane cyane iteko rihari uyu munsi kugira ngo hashigweho itegeko rihumuriza imigwi y'abarundi bose kandi hagacashigwa mu mugwi abantu abashinga nahe n'abafasoni bivuze n'ijambo ari nta makemwa bashobora kurondera ukuri mu ntumbero yo kunywanisha abarundi ariko atari kuzura kaboze gusa amajambo rero y'umukuru w'igihugu ashobora gufasha kunywanisha guha umwizero abarundi
amenyesha makuru bashatse kumenya icyo ndayicariye yibaza ku majambo ya president Ndayishimiye ari na bamugena yavuze kwa mutahura gose kubera ari umuvyeyi w'abarundi bose mu gihe mu rwi wiwe ari w'ubuhinga uvuga ibyo wabonye
umukuru w'igihugu niwe se barundi ni waramuswe igihugu uyo nta umuvuguruza ico ni cambere hanyuma intebe yicaye ko nk'umukuru w'igihugu ni intebe yo kubaha urugwego turongoye gwitwa sever rushigwaho n'inzego z'igihugu twitwa umugwi w'ubuhinga umwanya w'umugwi w'ubuhinga mu kuvuga ivyabaye si wo mwanya w'urongoye igihugu kuko urongoye igihugu nashinzwe sever gusa urongoye igihugu araba ubuzima bw'igihugu mu byumba byose nihagera twebwe twizeye ko umukuru w'igihugu azovuga ahagaze kandi yaratanguye yavuze ati severe twayitumye kurondera ukuri ni kuturonderere ikuduhe nitwakuronka tuzoganira n'abarundi tubaze icyo twokoza uko kuri
n'inyuma yo gutangaza ku bwicanyi bw'irindwi na kabiri yariho nyabwoko ryakorewe abahutu inama nshingamateka ikabishyira ku mukono mu rwi sever n'ubu nta bundi bwicanyi uribanda ko nyuma hafi y'umwaka kuko n'ubu uracacukura gusa ibinogo rusange ivyavubwemo abahutu ico gihe ukanabaza abafite ico bazi kuri ubwo bwicanyi eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika akanya na kimikino na sport no musi turahera mu Burundi hanyuma y'inkino z'ibirarane mu rugo wa Bumamuru ariwo wagumanye ikibanza cya mbere mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru muri ico gihugu ngenzi wacu Desire Hatungimana atubwira ibindi
inyuma y'urukino rwa nyuma rw'ikirarane mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi rwahuje Magara Young Boys na Flambeau du Centre rukaza gutahukanwa na Magara Young Boys itsinzi itsindo biri kuri kimwe umugwi wa Flambeau du Centre waciye ufata ikibanza cya mbere mu gice cya mbere cy'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi Fazale icyo kibanza umumenyereza w'uwo mugwi wo mu ntara ya Cibitoke Vivier Bahati aratubwira icyo bagikesha
ibyo cyane cyane tubikeza Imana kuko yaduhaye ingufu zo gukora kuva tugitangura kuva tugishika mu mugwi gushika uno munsi cya kabiri abarongozi b'umugwi nabo turabashimira kuko kudufasha kuduha ibikoresho kudufata mu mugongo kugira dukore ibyo twifuza ubwira gatatu cyandaba bakinyi ko nabo nyene ndavyo kuno batonda mu kibuga barakoze aba kane noshimira mu gice cya mbere n'abafana ba ekipe bari nyuma ya ekipe umwanya wose ni mu mvura mu zuba mu gihe cyose bari nyuma yacu
Vivye Bahati amenyesha ko yiteguriye kongera inguvu mu mugwi mu kugura abakinyi bashasha amenyesha ko babandanije bakorana neza umwe wese akazana inguvu ziwe atankeka ko ikibanza cya mbere bafise bazokigumana
igice cya kabiri nivyo kiri imbere yacu dufise no objective ko tutroheza ba mbere objective ufise umutwe nuko na jewe no kora amateka yanje ngo ku izina ryanje rero kugira ibyo byose ndabishike ko bisaba ko ekipe mfise twoguma hamwe hanyuma bikunze nizere yuko dufise uruhusha ko kongereza abakinyi ndafite ikizere yuko abarongoye umugwi cyonyo bazogikorera koko nzanashikirije ivyo nifuza
mu gisata cy'abigeme naho mu higanwa y'u Burundi kundwa igira gatandatu Fofira yatsinze Etoile du Matin ibitsindo bitatu ku busa PVP Buyenzi yatsinze Le Lion ibitsindo 9 kuri 2 Intwarikazi batsinda 11 Etoile ibitsindo bitatu ku busa nayo La Colombe itsinda Bonavenir ibitsindo 7 ku busa muri basketball naho Kuruno w'Imana niho habi inkino z'igice cya 4 gishiri cyanyuma mu nkino za playoffs Dynamo yatsinze New Star ku manota 82 kuri 76 Olivier Ndagije amenyereza Dynamo amenyesha ko urukino rwabagoye ariko kubera imimenyerezo myinshi vyagiye kurangira batsinze ashimira abakinyi biwe ko bitwaye
premier carte babone ko zatunaniye gatoye ngo bafure amizere ku mpira uri ko wevoriwa abakinyi bagarutse amatu cyane cyane cyagiye kudufasha ni defense yacu twagerageje kuyugara atugaye amatu kaca tugira za contre-attaque kuratwinjiza amapaniye tunyarutsa amene ikindi naca ni twagize ibintu by'amatransition amamugabo n'ikindi cyadufashije ni umadumukinyi wacu yadufashije nyine azara arakompanya amapenetration n'amarobo tukaca bidufashiza kugira tugire contre-attaque n'umaniyo majeur de transition
mu zindi nkino zabaye Jimkana yatsinze Rezipo ku manota 95 kuri 85 nayo Runani rutsinda Remesha ku manota 78 kuri 68 imigwi y'Urunani Dynamo na Jimkana yamaze kuronka uburenganzira bwo kuzokina igice cya kabiri gishiri cya nyuma hagati ya Remesha na New Star zose zatsinzwe kinyuranye cy'amanota 6 niho hazovanwa umugumwe uzoherekeza igitatu Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana urakoze ikucukurirwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda we agiye kutubwira amakuru agezeho mu gisata cha sport mu Rwanda
Cyumweru gishize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje imikino yarigeze ku munsi wa 14 ari nawo ubanziriza wa nyuma mu gice cy'imikino ibanza fazale kwa gatanu habaye imikino ibiri kuri stade ya Kigali Nyamirambo ikipe ya AS Kigali yatsinze Gorilla FC igitego kimwe ku busa naho Marine FC inganya na Sunrise ibitego bibiri kuri bibiri kuri stade Umuganda i Rubavu kwa gatandatu habaye imikino itandatu ikipe ya Kiyovu Sport yatsinze Rwamagana City ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade y'Ingoma mu ntara y'Iburasirazuba kuri stade Huye Butare Mukura Victory Sport yatsinze Police FC igitego kimwe ku busa Etensere FC yatsinze Espoir FC ibitego bibiri ku busa kuri stade Kamaramaka i Rusizi kuri stade Ubworoherane i Musanze ikipe ya Musanze FC yanganyije na Bugesera FC busa ku busa Gasogi United yatsinze Rutsiro FC igitego kimwe ku busa kuri stade Muganda i Rubavu umukino wari utegerejwe na benshi wabereye kuri stade ya Kigali Nyamirambo hagati ya Lyon Sport na APR FC mbere y'umukino president w'ikipe ya Lyon Sport Jean Fidèle Uwayezu yari yavuze ko abakinnyi b'ikipe ayoboye biteguye gutsinda mukeba gusa atanga intabaza mu ishyirahamwe Ferwafa asaba ko uyu mukino wahabwa sifuze bintabera
dufite abakinyi beza dufite ikipe nziza mwe mwese muri hano ndabasaba kudushyigikira imyaka ishize ari 3 tudatsinda APR tuzakina kuwa gatandatu ni ugupfa cyangwa gukina do or die abarifite mu nshingano bose kuva ku bakinnyi abatoza staff technique admin staff namwe abanyumva hano n'abarahanda twambare urugamba rwo kuwa gatandatu tugomba gutsinda ngizimana nyakwa president wa federation ari hano icyo namusaba twagiye tubona ibidakorwa adushakira abasifuzi beza ahandi batureka
icyifuzo cyo cyarubahirijwe kuko umusifuzi Claude Ishimwe uzwi nk'inyangamugayo ariwe wagiriwe icyizere cyo kuyobora umukino w'abakeba waje kurangira APR FC itsinze Lyon Sport igitego kimwe ku busa igitego cyabonetse ku munota 73 gitsinzwe na Yannick Bizimana kugeza ubu nyuma yuko buri kipe imaze gukina imikino 14 ku rutonde rw'agateganyirwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda ikipe iza ku isonga ni AS Kigali ifite amanota 30 ikurikiwe ku mwanya kabiri na Lyon Sport ifite amanota 28 APR FC ikaza ari ya gatatu n'amanota 27 ku mwanya wa kane turahasanga Kiyovu Sport nayo ifite amanota 27 ya gatanu ni Gasogi United n'amanota 25 Etincelles FC ni ya gatandatu ifite amanota 22 ya karindwi ni Musanze FC n'amanota 21 ikipe ya munani ni Mukura Victory Sport ifite amanota 20 Police FC ni ya 9 nayo ifite amanota 20 ku mwanya wa 10 turahasanga Sunrise n'amanota 19 Bugesera FC ifite amanota 18 ikaba ari ya 11 ikipe ya 12 ni Gorilla FC nayo ifite amanota 18 ku mwanya wa 13 hari Rutsiro FC n'amanota 10 Rwamagana City nayo ifite amanota 10 ikaba ari ya 14 ya 15 ni Marine FC ifite amanota 7 ku mwanya wa 16 hano wa nyuma turahasanga Espoir FC nayo ifite amanota 7 n'umwe ndabitego 16 tunyarukiye mu mukino wa basketball gahunda y'irushanwa rya basketball Africa League yamaze gushyirwa hagaragara nkuko byagenze mu irushanwa riheruka ibihugu bitatu nibyo bizaberamo ibyiciro bitatu bisigaye bya ball amakipe atandatu azaba ari mu itsinda rya Sahara azahurira muri Senegal mu nzi mikino ya Dakar Arena kuva ku itariki ya 11 kugeza ku ya 21 mu kwezi kwa gatatu ku mwaka utaha kuva ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa kane kugeza ku ya 6 y'ukwezi kwa gatanu andi makipe atandatu azaba ari mu itsinda rya Nil azahurira mu nzi mikino yitiriwe Hassan Mustafa I Cairo mu Misiri kuva ku itariki ya 21 kugeza ku ya 27 y'ukwezi kwa gatanu muri Kigali Arena I Remera hazabera imikino isoza irushanwa rya Bal n'ukuvuga imikino ya 1/4 kirangiza ya 1/2 kirangiza ndetse n'umukino wa final yari kaje munyandinda ikigali
Jean Claude Munyandinda tugukengurukire akano ngaduce dusozerera ibiganiro n'amakuru vya mbere vya kino gitondo shimire abagize uruhara muri ivyo kuri micro ku jugi America Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mwe nkwazindukanye na Joe Diane ni nahazwe yakoze Geoffrey Mutagoma yegeranije amajwi yacu ahanje atagihe